Ide Constantin Yunge ko icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu Burundi yatangaza ko hari ibintu biteye amakenga inzego z'umutekano mu gihugu zimaze igihe zibona. Abakongomani n'abanyarwanda baza mu Burundi kurondera ibyangombwa kugira bashobore gushika mu bihugu basuhukiramo bita Barundi.
Hariho abanyamahanga abo mu gihugu cya Congo, abandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kurondera impapuro z'inzira, amapasiporo, bakabyoroherezwamo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi na bamwe mu bakozi bajejwe icyo gisata bakaronka izo pasiporo.
Iruhande y'uwo muke hari iyindi mirwi ibiri y'abarundi bizezwa n'inshuti zabo kubajyana mu bihugu bya Buraya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi, ariko bakisanga mu kamashu nk'uko Nyunga kabimenyesha.
Hakaba uwundi mugwi w'abantu barondera amaviza atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de residence, uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ubwo ndago mukaba muzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene. N'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa amapasiporo n'inshuti zabo ziri mu bindi bihugu kubera baba bafise igisanira ku ishusho, bagaheza bakagenda kuri iyo pasiporo.
Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya bamwe mu bagarukiye mu nzira berekeza i Buraya. Uwo mukenyezi yemeza ko amayeri y'umwe mu nshuti ziwe ariyo yamureheje. Yari yamwijeje ku mugezi Paris mu Bufaransa.
Badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya foto uwo mugabo kubera ari uwo muri famiye. Je nari naramusavye ndamubwira ati urafasha nani nshobore gushika hiyo, nshobore guhiga ubuzima, haba mbandanye n'amashuri. Umwe wese yatanga $2,000 aho yamutwe tujya dukarte batubwiye ngo ni residence. Mu nyuma se tubwira ngo dutware pasiporo aho nyene mu Cibitoki, yaciye atubwira ngo tuzana amahera asigaye catumuha $7,000 ubona ngaho turarenganye. No muri Kenya turagenda dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka tubwire ko dufite residence y'amanyanga atariyo.
Uwo mugabo nawe nyene yahuye n'icyo kibazo.
Twaraciye ngaho turaja muri Kenya, yari yaduhaye amatike turava muri Kenya turashika Dubai, hama tugeze Dubai turiko turaja pari catubroka ati ibintu mufise n'ivyapfo turasaza kumurondera.
Ubushikiranganje bujejwe umutekano bumaze kumenya abarundi barenga 20 birukanywe n'ibihugu bari basuhukiyemo mu mezi atandatu aheze.
Kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022 uheze, turafise abantu barenga 20 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka. Ikibabaje rero ni uko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma, abo bambuzi. Muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi abitwa ngo n'abakozi b'Imana.
Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika, Prime Mbarubukeye, umukuru w'ishyirahamwe ONST we ton frère, ahamagarira leta gushyira ingufu mu kurwanya ingendo y'avukagihugu bagenda baciye mu kinywabi.
Ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi, baze bagende bakingiwe ndetse n'agateka kabo kubahirijwe.
Si mu bihugu vyo mu burengero bw'isi gusa abarundi bamaze igihe bafatirwa. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere, igipolisi cy'Ubuganda cahagaritse abagabo 23 n'umukenyezi umwe b'abarundi cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu bishobora kuba ari ivyo mu gihugu cy'Abarabu. Mu mpera z'umwaka uheze, ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwagiranye amasezerano n'amashyirahamwe 5 yo koroheza no gukurikirana ivyerekeye abarundi baja kurondera akazi mu bihugu vy'igihugu cy'Abarabu. Vyakozwe inyuma y'imyaka myinshi, hibonekeza benshi mu baroye gukora muri ivyo bihugu bahohoterwa hakaba n'abicwa, na cane cane abakenyezi n'abigeme. Umwaka uheze kandi abarundi baharurwa mu bihumbi baragiye mu bihugu vy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya binjiriye mu gihugu ca Serbie. Ico gihugu cugaye umuhora kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2022 nyuma y'imyidogo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya wavuze ko ibice 90% vy'abarundi basuhukirayo baca ku butaka bwaco kubera amasezerano cari gifitaniye n'u Burundi kw'abarundi yataviza basabwa mu kugeramwo. Mu myaka 8 iheze, iruhande y'igice c'umuriyoni w'abarundi bahunze igihugu mu 2015 nk'uko byemezwa na ONU, abarundi batari bake barasuhukiye mu bihugu vy'akarere na cane cane urwaruka baja kurondera akazi. Abenshi bari muri Kenya na Zambia, ibitari bikunze kuboneka mbere no mu myaka y'intambara, abarundi bakunda kuguma mu gihugu cabo nk'inyoni y'ironka y'icatsi. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.